mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri y3 radio yacu voa.com. mwiriranwa amahoro. Bahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ikibazo cyo kutagira amasoko ahagije n'uburyo bwo kubika imyaka iri mu yangirika vuba kiraca intege abahinzi bo mu Burundi bavuga ko bakorera guhomba.
Ingorane dufise urabona bashobora kuzirima hemo kazishoro kabura isoko kugira kurata amafaranga tuvuge dufise neza umwaka.
Uwo ni umwe mu bahinzi b'imboga mu Burundi yinubira igihombo ku musaruro wabo. Turananyarukira mu nkambi ya Nduta muri Tanzania n'ahandi. Muri aya makuru tugiye kubagezaho aka kanya, ku buhanga bw'ibyuma hari Shadrack, ku bugenzuzi bw'amakuru hari Fasil Gabeyehu, naho jyewe ndi Jeffrey Mutagoma. Ikaze muri aya makuru. Amakuru yacu tuyahere ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Abacururiza mu isoko ryo ku mupaka uhuza Rubavu na Goma basaba ubuyobozi guhagarika abayicururiza ku muhanda kuko batuma iri soko rititabirwa. Baravuga ko hadafashwe ingamba n'abakorera muri iri soko basubira mu bucuruzi bw'akajagari. Turabibwirwa na Claude Ganza Munyamagana.
Ibibazo dufite abakiriya ni bake, tukagira ibibazo by'ibihombo, ariko nanone tukabiterwa n'uko mu muhanda n'ubundi harimo abasigayemo babiturukaniye mu biturage, noneho bakaza bakabicururiza mu nzira.
Aha turi ni mu isoko mpuzamipaka risa nk'irifatanye neza neza n'umupaka mutuhuza imijyi ya Rubavu na Goma uzwi nka Petite Barriere. Ni isoko ry'igorofa imwe ryubatswe mu buryo bugezweho, rifite ibice binyuranye byagenewe ubucuruzi butandukanye, kuva ku biribwa by'ubwoko bunyuranye kugeza ku myambaro kimwe na serivisi za banki n'izivunjisha. Iyo urigeze musanga bimwe mu bibanza byambaye ubusa, ahandi naho hakaba hari ibicuruzwa bikeya. Mu kuganira n'abaricururizamo, reka duhere ku bacuruzi ibiribwa biganjemo abahoze bacururiza mu muhanda.
Ubucuruzi bwacu buhagaze neza, abakiriya bari kuza nubwo atari cyane, ariko baragerageza bakaza.
Aha ngaha muhacururiza mungana iki ko mbona musa nkaho muri bake cyane?
Nuko bamwe baba batashye.
Ucuruza ifuna niba ucuruzaga se icyo gihe?
Niyo nacuruzaga.
None ifuna icuruzaga mu muhanda bira bigakunda?
Ntabwo byabaga ari neza, ariko ugacuruza.
Bahajyaga mbona akavumbi. Uko mwatangiye se mukigera hano niko bikimeze?
Ni buhoro buhoro.
Twatangiye ndamunduzaga, mbese twacyuraga ng'ijana. Ariko buno iyo twaranguye turagabaga, ariko ntiducuruzaga ngo bishire, ariko tunaracuruza.
Twanaganiriye n'abacuruza imyambaro mu gice cyo hejuru, ari nacyo gicururizwamo amafi n'inyama, hakaba n'ahagenewe serivisi.
Bigaragara ko kaka isoko ritaramenyera abakiriya, ntago baza.
Umunsi mbona nk'abaguzi bangahe?
Kubera ko nyine ikibazo cy'abantu ari bakeya, hari abacuruzi ariko nk'abareba bo baraza. Wenda hari icyizere ko ubutaha bazajya baza bareba bashima ubutaha bagaruka.
Navuga ko ntago biratangira kuzana umusaruro ku ruhande rw'amafaranga, wenda ko tuvuge ngo wenda twinjiza aya nayo. Navuga ko nk'umu minsi igihe mazemo ukwezi n'iminsi 15 bamaze kugurisha amafaranga make ya nk'ibihumbi 20.
Ku rundi ruhande ariko hari bamwe mu bafashe ibibanza byo gucururizamo ariko bacitse intege babivamo. Aba ni abiganjemo abacuruza ibiribwa byangirika vuba cyangwa bibora nk'uko bagenzi babo babivuga.
Hirya hari undi ariko umwanya wo hirya wa 2023 umuntu wawufashe ntabwo yigeze akaruka. Yaraje babona ibintu ntibiri kugenda abivamo arigendera. N'ahangaha niko byagenze, n'aha niko byaje. Hano urabona ko bashyizeho n'ibyapa by'inkoko, ariko baraje bacuruza muri mwe ngo baravuga ngo ntabwo bigenda bacaho. Mu by'ukuri nta bantu barimo,
ni bake ariko bari kuza bitewe n'uko nk'abantu bacuruza amafi yarabuze. Rero ntabwo yakora ngo ashyiremo ibindi kandi ari mu mafi.
None ko iri soko riri neza neza ku mupaka unyurwaho n'abagera ku 60,000 buri munsi, kandi umubare utari muto waba ari abacuruzi, ni iki gituma iri soko rititabirwa uko bikwiye? Ngibi ibyo bamwe mu bacuruzi batekereza kuri iki kibazo n'icyaba igisubizo.
Impamvu abenshi ntabwo bari bahamenyera, hari n'abaturiye muno batarabimenya. Ujya kubona ukubona baraje bakavuga bati ntabwo twari tuzi yuko hano isoko ryatangiye kurema.
Abakiriya twakababonye, ariko ikibazo nawo bakiri mu muhanda nibwo hanini usanga basa n'abatubuza abakiriya, kuko mu nzira usanga ari nk'isoko.
Baramutse babaciye cyangwa se bakagabanyuka cyane, mubona abakiriya baboneka ntabwo
twababona.
Cyifuzo dufite ni uko twese twakorera hamwe hano.
icyo nasaba leta uretse ko mona cyamaze kuba ikibazo gisa nk'icyamaze kurenga ubushobozi ko nabonye ikigari kihaba ariko badufasha bakagabanya akajagari mu muhanda abantu bacuruza mu ntoki ko nkiyo uri mu isatereye hano mu mugi ukajya nko kwa rujende zagendwa na uzabibona kuri urabamba kurunama usanga rwose amapataro meza yamangaze cyangwa se na vieti nibintu abantu niho bajya kuyagurira kandi twebwe hano nubwo tutaratangira gutanga imisoro ariko tuzanabarirwa kuko tuzakorera mu isoko rya leta ikeneye kwinjiza noneho ugasanga abantu bacuruza hanze bo bifitiye uwo mudendezo kuba nta muntu babaza imisoro ni ikibazo rero gikomeye
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko imyanya yo muri iri soko yongeye gutangwa binyuze muri tombora kandi ko abayihawe basabwe guhita batangira kuyikoresha Bwana Gilbert Habyarimana n'umuyobozi w'akakarere.
Abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko uburimo rirakora ngira ngo mu cyumweru gishize byari bigeze ku kigero cya 85%. Dutekereza ko ubu ngubu byanahindutse bikaba birigeze hejuru. Icyo twavuga ni uko kongera gukangurira buri muturage guharanira gukora ubucuruzi uciye mu buryo dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze.
Abakorera muri iri soko bavuga ko hari bimwe mu bicuruzwa bikenerwa cyane n'abanyekongo umunsi kundi birimo nk'itomati, amashu n'ibijumba bitaragera muri iri soko bikaba n'indi mpamvu ituma barirengaho bakajya kubishakira kuri. Ku itariki 26 z'ukwezi gushize ministri w'ubutegetsi bw'igihugu yari yahaye akarere ka Rubavu icyumweru kimwe ngo kabe kakemuye ibibazo bituma iri soko ridakoreshwa uko bikwiye. Abarikoreramo ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya. Ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa ingamba zanditse neza ku mpapuro gusa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi abahinga imyaka ishobora kwangirika vuba nk'imboga cyangwa inyanya baravuga ko muri iminsi bafite igihombo gikabije gitewe no kubura uburyo bwo kubika neza umusaruro mu gihe batarabasha kubona isoko. Ukurishyira hamwe ry'abanyenganda aravuga ko icyo kibazo bakizi kandi ko barimo kugishakira umuti. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Kurima imboga cyangwa amatomati eki bintu byose bibora iyo bimaze imisi nakazi katoroshye nkuko abarimyi bavyivugira. Uno mugabo arima imboga amenyesha ko iyo abaguzi babonetse inyungu hezi kagaragara ariko babuze kuko izo mboga zitabikika ahakura gahombo kanini nkuko biri imbere muri no minsi.
Ingorane dufise urabona bashobora kuzirima hema kwazishoro kabura isoko kugira kugira ata amafaranga tuvuge dufise neza umwaka. Iyo zibaye nyinshi ca tubura isoko kubera zabaye nyinshi kubera uca bavuga ngo zabaye nyinshi cyane bahomba basi nabi imbere hamwe zitabikika ca zitangura kubura n'ingoga. Tuvuge kare na kare umuntu yararonka akarusho arabye ingufu yashyizemo n'umutayi yakoresheje ariko ubu uyu mwaka kubera zabaye nyinshi umwimbu wabaye umwimbu ubu mwaka ari ubuhombe burebure cyane.
Uno mukenyezi nawe arimo itomati atakambira leta ngo ibaronse ububiko kuko iyo bazishoye bakabura abazigura zirabora bagasanga barimiye gusesa. Aremeza ariko ko icyo gitegwa kirimo amafaranga yisokira mutsibonetse.
Turarimiza tomate tuzikaduhombera kubera tubura isoko tuzishoreramo zikadupfana zikabora tukabura no kuntu tuzibika kubera zifise garanti ntoya kugira ngo zimare iminsi ntizishobora kumara iminsi kubera tafirigo tuba dufise ngo zigumemo. Icyo cyamwa kwa yose turakirimba duhombera kubera utubura ububiko naho tuzidandariza. Mu myaka iheze twararonka isoko turimye ariko ubu ngubu nta soko ihari. Turonse aho tuzibika tukaronka naho tuzidandariza isoko tukayironka ntabwo zodupfana kandi twokunguka kuko itomate ni icyamwa bakunda cyane.
Mu gihe abo barima itomati n'imboga bafise ikibazo cyo kubika umwimbu wabo abarimo ibiharage, ibigori n'isoya bamenyesha ko iyo ngorana tayo bafise. Unahurikiye mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'ivyo bitegwa amenyesha ko iyo igiciro kiri hasi umwimbu wabo baba barawitse mu bigega rusange igiciro cya duga bagaheza bagashora.
Twe guhera mu 2012 aho duherereye hari ibigega n'ubu kandi birahari ndetse rero tukabandanya turima tukongera tubitsa nk'ubuje nk'iwacu usanga ibigega bimeze neza turindire yuko agaciro kazamuka ariko imbere yaho umwene gihugu arakenera amahera. Ni ukuvuga abahurikiye mu mashyira hamwe mu makoperative, koperative irakora ibishoboka byose ikaba iragurana umwene gihugu uburyo akoresha canke ikaka ingurane mu banki.
Murunani rw'abagwiza tunga n'abanyamahinguriro icyo kibazo c'abarimyi baburaho babika umwimbo wabo kirabaraje ishinga. Denis Shimirimana umunyamabanga mukuru w'ugo runani amenyesha ko hakibuza abanyamitahe boza baragura ivyo vyimburwa bipfa n'ingoga ariko nabo bakaronswa amategeko aborohereza mu kazi kabo.
Abarundi bobo baragwiza umwimbo iko babishoboye, mugabo hateza kuba ico twita mu gifaransa chaîne de valeur, no kuvuga kuva ku murimye akimbura gushika mu ihinguriro bigashogwa no hanze. Ikibazo rero aho kiri harabuza abanyamitahe baguru uwo mwimbo bakawuhingura kugira iyo bihinguye ivyo bintu bica bibikika. Nagira ntonya nk'akarorero igiye nyitomate inyanya habuzuzi kurangwa zihingure umurimyi zicazi muborerako zimuboreye ko umwaka kurikira acahe bakurima. Icyo kibazo Chambre Federale de Commerce et d'Industrie y'u Burundi yonyene nte ibishobora, ariko nuko na ca kigo apikijejwe kugira amategeko meza dukuye gusubiramo kugira abantu bako bakora amahinguriro babahe uturusho tuboneka abarundi babone ko bobijamwo gose.
Denishimiye Imana yizera ko mu minsi iri imbere hazoboneka amahinguriro ahingura ivyo vyimbugwa maze bigashogwa hanze y'u Burundi bifise agaciro gafadika. Muri ico gihe umurimyi nawe azoharonkera akoyoko aheza abone kwitaho ibitegwa vyiwe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Reka noneho tujye muri Tanzania, aho mu gihe bamwe mu mpunzi z'Abarundi bahahungiye barimo biyandikisha ngo batahe, abandi bo barasaba leta y'icyo gihugu n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kubatwara mu bindi bihugu mu nkambi ya Nduta. Bavuganye na mugenzi wacu James Joven.
Bakafuma twunguriza akadushira mu bindi bihugu kuko ngaha tubayeho nabi, tubwire kwigenga turenga ngaho nta nakagudushenya kambura afise urarusi n'utwo dushaza urakene ugira ngo utore agashitse agashemi kaho nguruke ngaho abaridesi bakatera gufata baka ku gipolisi ukamara imisi ibi uko kose zo gutotezwa
ubujewe mu ruhande rwo kwanje ni n'ikimuga maze kuba naramugaye uya maze kuja bakaha kugira cyangwa nyamusi yivya shibanye kugwayo. Icyo kibazo rero nicyo rero dufite kinini kinini kitubangamiye, nibaze ko umuntu w'umupashira ugacufungwa meza tandatu tamugara ofise tamani ofise taje gukurikirana akorenga kaga kuri twebwe nabandi bari nyuma yanje ni nkuko nyene kibazo n'icyakindi
mbayeho nabi kandi ku mpamvu yuko naze nabi nyene none no ngahandi nabi umve nta na kimwe kifasa kirimo muri inkambi sinza mu giha kandi rero naho noza mu giha abandi babicirayo umve bahaje babicirayo rero nanze sinokandagirayo ngo ndiko ndajayo naha nyene abana banze turi kumwe aha nyene kuri kubibazo dufise kandi icyo nahunze mujya nahunze ibikomeye sinotsa nihuta ngo nuko ndu umwe nfise ibibazo birebire ngo nse nongera nirohe ntahe. Ubu rero ni imana ntutuma faso n'amasira hamwe nyina kafasha nyene kugira ngo namba ngaha kuko tubayeho nabi tuzi nyuma y'inkambi bakagomba kutwica kandi n'abandi bakabica yasaba yuko nokunguruzwa nkatuma mva ngaha kuko aha burya turahahambariye turagowe nabi
none rivyi isa yole iyo yuweni ikwiye kuja munda ya leta ya Tanzania ikiga ico kibazo ikaraba ko twebwe impunzi turi ngaha tweza yo dukuraho kuko abipfuza kuja mu bindi bihugu nibaje cyane kuko ngaha turafise ibazo byinshi hariho n'abantu twavuye dutumutwe tugenda hada muri save turiyandikisha mu gihe ntituraronka inyishu ahari ngaha nk'inzi tagiye muri save yo bari mu kwijana. Kibazo rero cyo kugira ngo tusabe yuweni nico ije munda ya Tanzania no kugira ngo turafise ibazo byo gusubira mu Burundi igihugu cyamaze gutabagurwa n'abasi mu Burundi nta kwipfuza icyo kibazo ngo turi ko turagenda hari dusaba gusa naho yuba mu yindi ntara cyangwa mu bindi bihugu batwunguruze ntaki aha ni hafi mpaka
nk'akarorero nko mu kwezi kwahera je nari mvuye mu kijiji n'ubu ngira bishi urabona ko ngira ku nkoni ndaguye mu bantu ntamenya kandi abo bantu ndaguyemwo si kuvuga ngo ntabwo bari abapolisi ntabwo bari abanamugambo ndibaza sinzi iyindi migwi ngira bo babarimwe bwa nk'abo je sindashobora kubamenya kuko bavuga ururimi indimi zitandukanye barankubise bagahera nari ndose baragatwara shitse muhira kweri umugore yamaze iminsi nkanda cere ico ndosaba nka leta ya Tanzania bo dukura nk'aha kweri nimba hoboneka n'ikindi gihugu cyakure nkanje kubwanje n'abandi nyene ofisi ibazo nkanje hamwe n'u Burundi ndabugomba gusa ku radio kubera nk'aha twicaye turi ku mupaka urabona bamwe barava mu Burundi bakazino baziyino ngira ndibaza hamwe habwe ngira kari bo batugirana ko nk'ubu urashobora kuva mu Burundi ufise nk'umwasi ukaba uri ngaha mu Nduta akaza aziye nko gutembera ha yari zenzereza canke yari ngaho hafi mu bijiji mugaca muhuda mu byo bijiji muhure mu byo bijiji ashobora kugusanga no mu ikambi ya haperereje akaca gusangayo amaze gusangayo akugirira nabi ko kuko ari hafi y'u Burundi ariko nkamwe leta ya Tanzania yo kwifashanya na UN cyane cyane UN kugira ngo idukure nga hafi kadutwara kure kure cyane y'u Burundi hamwe hamungira bumwe mu bitoronka amahoro
ashobora kufisa umujyango ngahe hano mu nkambi tajya buno bugari bwa UN bagenda nko mu kijiji giye kurondera cyoboshobora kujya bakagufatirayo nyene nyuma y'inkambi gakubitwa ukajanya musivya hari igihuvayo n'amaguru bayavunye njewe ni basikeri ryanjye nyene bararitwaye bade kuritwara naho umunami gihe abere n'amakunda ngamicu twara narabivuza cwambira ati cyagiye hari wagiye gusenya izonko iryo ntigishuzwa ati kibi gusa niko ndaza munaza muduha report iyo report ni uyitanze ntugaruza nta nakinga bakomarira kindi rero noca saba ku ruhande wa UN niko yoraba hano kabisa twegireye impande mu Burundi baraza harava mu Burundi baza ngaha bakaza kugira umutekano mu Kenya ngaha bagacava ngo twegwe tugira kandi aravuye mu Burundi cyo nosaba nka UN niko yogira iki yotwunguruza ikadukura ngaha
imitima yacu gumihagaze hirya urumva makoho hiryo kumva makoho ngo bavuye mu Burundi bamwe bakaza bagafatirwa ngaho mwagipara abandi bagafatirwa hariya ngo batuze ni umugerenade n'inkitsi twamaze kunguruzwa ivyo dushikira umva tuguma tufise umutima uhagaze cyane ivyo re nta kinezero n'icyizere nk'ubu UN itarashyiramo ingufu nta cyizere dufise ngo turi ngaha ku mwanya wari wose bashobora kutwica
turashimira UN na leta ya Tanzania kwanza yatwakiye ubwo naho yatwakiye n'ubundi ibibazo n'ubu turacyari nabyo tuhaye dusangwa mu ikambi Maria twarahunze inkoho mara twarahunze agahohotero ariko n'ubu mu nkambi ziguma zivuga cica zikwibutsa ibintu twasa nk'abibagiye turi mu bategetsi ya leta ya Tanzania je rero ku ruhande rwacu ngo bakimbizi twasa bakabisa batwunguruze ko bodushira kure hamwe n'ubundi tugumva ku radio babyiza
cye mu gihugu umwega kandi mutima n'oronka gusubirayo gusa ni kintu kimwe nkubyisha ukuri nkuko bonye ni nyamba babona yuko bishoboka menga bo turongega n'ubundi nahandi n'indi nkambi tafote niki n'ukuri icyo nicyo sabe
impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta bavuganaga na mugenzi wacu James Jovin uri aho muri Tanzania. Tugeze muri Libya habashinzwe kugenzura imbibe zo mu mazi icyo gihugu mu nyanja ya Mediterane batoraguye imirambo y'abantu batari bake baguye mu nyanja nyine ubwato bwarimo bimukira bwarohamye mu nyanja ya Mediterane igikorwa cyo gushakisha baguyemo kikaba kigikomeza ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ibyo bintu byagenze gute
Ego nkuko ubivuze ubwo bwato bwarazamye burimo abimukira bakunda guca mu gihugu cha Libya ariko bagerageza kuja kuya iba hari Mediterane ngo baje kurondera ubuzima biza mu karere k'Iburaya uno munsi rero ku gatano abategetsi b'igihugu cha Libya bimuye abimukira batari bake batabawe muri iyo mpanuka y'ubwato barimo mu iba hari Mediterane abimukira bimuriwe mu kibanza cyo bapfungiramo kiri hafi y'umugwa mukuru Tripoli cyo kibanza tubivuze ko cyagizwe ku gitero c'indege z'ingwano mu ntango zo ku kwezi ivyo nayishyira hamwe mu makungu ONU yagwanije ingingo yo kwemerera abo bimukira muri ico kibanza abimukira bagera ku 350 bari mu bwato bwazamye ku munsi wa kane mu mazi bahari Mediterane hafi igisagara cha Coms kiri ku nkengera z'iyo bahari cyo gisagara kiri hafi y'ibirometero 120 mu seruko bw'umugwa mukuru wa Libya Tripoli abimukira bari mu bwato bwagisanganya mu bahari Mediterane barimo abava mu bihugu vya Eritrea, Misiri, Sudani na Libya. Abategetsi b'igihugu cya Libya bavuga ko abantu barenga 130 batabawe kuva ku munsi wa kane. Ishami ry'ishyirahamwe ONU gita impunzi HCR rimenyesha ko abimukira 164 bapfuye bari kubarondera kuja mu karere k'Iburaya bavuye muri Libya kuva mu ntango z'uyu mwaka. Niyo makuru dufise gushika ubu.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo, ndabizi uri bukomeze kubikurikiranira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ku wa kabiri w'iki cyumweru akanama gashinzwe amatora mu Burundi Seni kasabye amashyirahamwe adaharanira imyanya ya politiki hamwe n'insengero bifuza kubindorerezi mu matora ateganijwe uyu mwaka utaha kwiyandikisha no kugaragaza aho bazakura uburyo bwo kubikora. Umwe mu bashinga ntahe bayobora amashyirahamwe yigenga hamwe n'insengero bitabye iyo nama ni Bishop Calixte Independence akuriye ishyirahamwe ry'abapastori ryiyemeje guharanira amahoro n'iterambere rirambye mu Burundi. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikisha.
Tugira uruhara kandi cyane kuko twaranatanguye mbere
kwigisha urwaruka tubereka imyene bo kwifata mu matora imbere y'amatora n'inyuma y'amatora.
Ku munsi wa kabiri mwaragiye mu nama yari yatunganijwe n'urwego Seni, murashaka kutubwira mu majambo make cyane rwose ibintu mwasabwe?
Murakoze cyane. Ubwa mbere twagomba gufata akaryo keza cyane ko gushimira urwego rushinzwe gutunganya amatora Seni ku buryo batanze ubutumwa. Ni ukuvuga icya mbere nabonye ni uko batumye abakozi b'Imana bo mu madini yose kandi barongera batumira n'amashyirahamwe yigenga yose. Icyo rero ni intambwe ikomeye cyane ku bijyanye n'intego y'amatora, itwereka ko Seni iriko irakora neza kandi iriko irabitunganya neza. Yaduha umwizero ko amatora mu gihugu cyacu azogenda neza kandi ko badutumiye mu mwanya mwiza cyane.
Mu bintu mwasabwe hariho ko mwe kwerekana uburyo muzakoresha mu kugenda ayo matora, ivyo ni bintu bisanzwe mwavyakiriye gute ivyo bintu mwasabwe?
Kuri twebwe twarashimye cyane kuko nk'abantu barongoye amashingiro n'amashyirahamwe twafite uburyo dusanzwe twitunganyije. Twebwe akarora nakubwiye ko twatanze kwigisha abenegihugu ineguro y'amatora, uburyo bwo kwifata imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Icyo kintu ni ikintu cyiza cyane, ni kutubaza aho uburyo tubukura. Icyo twaragishimye cyane.
Namwe mushanahime Pascal Nduwimana, mwagiye muri iyo nama, murasha kutubwira ikintu uruhara muzogira mu matora muzoshimikira kuki cyane cyane?
Twebwe bwa mbere hoho ishyirahamwe tugambe gikurikiranye ku bikorwa by'amatora ako ryakurikiranye ibikorwa by'amatora kuva muri 2025 ndetse hereye no mu nyandikwa ry'abazotora make yari mu ba observateur. Tukaba twanagikoze no mu mwaka uheze mu gutora ibibwirizwa shingiro ubumwe leta canke bagenderako. Rero tugikoze kuvuga yuko ari na gishasha no mu shyirahamwe make, rero twebwe tuzofasha kandi igikorwa cy'umurundi wese avuga yuko yaba akunda iki akunda Burundi. Twebwe rero bwa mbere ho twaranegerewe nk'uko na pasiteri yari abivuze, ubutumwa ingene bwari buri, ndetse twaranegerewe n'ukungene babitumenyesha gikare bakatubwira ibyo twotanga mu kwimenyekanisha mu kwerekana ko tuzokora iki gikorwa. Twarashimye rero ko babitubwiye kare kandi baduha n'umwanya ukwiriye. Rero make namwe murabizi kuri radiyo iki gikorwa bwa mbere, gusa twarashimye twebwe umugisenge muri kubitegura kandi kiha umwanya ukwiriye, kiha ubutonde bwiza kandi ukabikora tubona yuko ugomba no kushyira imbere ikirangaminsi kandi ntihagire igitekerezo canke
murashobora kutubwira amajambo atomoye ukuntu muzocungira amatora cyangwa ukuntu muzohagarikira ika uruhara muzogira n'uruhe cyane cyane ikintu muzokora n'ikiye kugira ngo amatora agende neza abe amatora yizigiwe na bose?
Ubwa mbere mudukunde kubanza tubabwire ibyo badusabye mu minsi icumi ko hariho ko mbere abatarabimenya neza ko turese kano kabyo tuyigira abandi badusabye ubwa mbere hoho hariho gutangikirwa bita na ordonance, ni kuvuga nikete riba ryatwawe n'ubuntu turanganje butujejwe butwe yabyeyasaba yuko igishyirahamwe kanaka yuko rimenewe ko leta irizi. Hanyuma kandi baradusaba ko twotanga na stati, ni kuvuga ugatwara stati ya minisiteri yawe cyangwa ya asosiyasiyo yawe iby'imigabo n'imigambi yawe. Hanyuma ugashyira ko rero ikete ry'irongo ishyirahamwe ukabitanga muri Seni. Hanyuma kandi baraduhaye fiche yo kuzuza, bakatubwira ko twemera yuko tuzigisha Abarundi kwitaba amatora, kadusaba kandi nimba bishoboka umuntu ko yokwemeza yuko azobacungera ndi bagasaba kugira kuri ikigezo z'igihugu cyose cyangwa n'ikigezo z'intara cyangwa buri komine, barakubwira namba y'ishyirahamwe mubona ko muzakingera no ku rwego rwose Burundi bwose ko washyira akamenyesha ngaho hanyuma baravuga ko hari ibikorwa byo gutungira amatora kuba byarakoze kuva muri bibiri na cumi na cumi na gatanu na cumi n'umunani urenze umuntu agatashe akamenyesha n'ayo matora icyo yaba yarakoze hanyuma bakavuga yuko mbega mubyo bikora mu Burundi bwose cyangwa ku migini imwe nabo kandi bashishira ako kamenyesha hanyuma bakavuga ko Imana nibajije umukozi w'Imana amafaranga tujya gukoresha yageza bakaturaga kwaza mu gihugu hagati cyangwa hanze bikanakubwira Jehova byari ibintu binoti cyane bakabagira iminsi icumi mbese byose bemewe no kumenyesha abarundi n'abakunzi bacu ku minsi ariho twanabikikana
ijejwe
amatora.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na David muri Veneza.
Ndabumva
duvuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
cya mbere mbanje kuvuga nuko nashaka kubanza gushimira uwo mugwi teni kwayo manama uko yatunganya kuko arerekana yuko umugwi usanzwe uri kuritegura ariko ngira ko ufise amakenga cyane cyane ko ibyo bintu byasabwe abo bantu bagejwe amashyirahamwe yigenga n'ayo mashengero ashaka guhagarika ayo matora cyane cyane ku cyo kintu bavuga yuko bategereza kuvuga iyo uburyo buzoba aho ntiyo bari nk'intamba cyane iyo mugutegereza amatora ntibushaka kushyira ngo gatego kugira ngo werekane kugira ngo hazogende kurorera bake kuko asanze aho ishyirahamwe itaravuga uburyo ikishakisha urumva ntibyo ari fise ububasha bwo kwarikira amatora mbega hoho kiretse amashyirahamwe n'amashengero ari mu gihugu cy'u Burundi hoba hari hatiwe n'abandi cyane cyane mbere y'impuzamakungu zaje ziva mu bindi bihugu
Murakoze David Amakenga David Bishop Calixte Independence.
Murakoze cyane ko kugice kibazo abanije ariko na namba ihari kuko ishyirahamwe cyangwa ishengero yafise icyo ryiyemeje kandi ku bijyanye n'igihugu amashengero asanzwe ariyo kugira ngo akore ibikorwa by'iterambere no gushyigikira igihugu mu bikorwa byose igihugu kiba kirimo rero nta ntamba n'imwe irimo ku bijyanye n'uburyo kuko nka twebwe turipanze neza ko dusanzwe dufite uburyo ko dusaba abanywanyi kandi nk'uko twarebye munsi ko twatangiye no kubikora rero kwerekana uburyo bumva ibintu ni byiza cyane si ntamba n'imwe yatuma amatora atagenda neza
yego namwe Pascal Emi Pascal mutubwire namwe Nduwimana mu gihe cyo muvuze ko bishikirijwe na David Amakenga fise cyane cyane yerekeye ibyo avuga ko bishobora kuba ari intambamyi uburyo bwo kugabanya abantu bazokurikirana amatora canke akaba yabaje n'ikibazo cy'indorerezi mvamahanga
raporo ikindi nacyo ni uko kumbere tuvuga tuti twarabishimye ko mwarabonye byaratwigishije ibya bibiri na cumi na gatanu uburyo ugasanga amashyirahamwe amwe kumbere ariko arivanga ugasanga ibiriko arakoreshwa tumwa rero kwerekana uburyo niba buva mu banywanyi bacu cyangwa buva mu badushyigikiye cyangwa bukava hanze kubyerekana nta kibazo aho rero nibaza ko David ko yahumura hanyuma ikijyanye n'uko yari avuga kugabanya abayobozi b'amakungu twarabibabije muri kenya mbega n'abatsinze batekiniza baza bati urubanza rwawe rwose ruragira abaturire ruragira abaza mbwabatumi hagera bazibamenyesha nabo igihe cyabo mbwabo ubundi ko babaye baratumira amashyirahamwe n'amashengero ari bari yacu rero navuga ntinareme
nahumwe
nta gishasha vrema mvuga nti gutanga imakoreshwa ukuntu ajya ibyo twanabikora turumva twatagifasha vremahure kandi leta nayo ni ngombwa yo kimenya uburyo iyo bwavuye icyo bwaje no gukora turumva twatakibazo vremareme kandi ahumure
tushimire Bishop Calixte Independence waganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Tunabashimire mwese muteze amatwi, mukomeze kugira umugoroba mwiza.